menye ubimenye shabani bimenye ubimenye shabandi ni kiganiro cha radio Inzamba mushikirizwa na Oso Prosper Nzisabira.
Chuti bakunzi ba radio Inzamba gatega kawe turabaramukije twongera tubahikaze mu kiganiro bimenye ubimenyesha abandi cyo kuri no munsi. Tubamenyesha inkuru zitandukanye dukesha ikinyamakuru gikorera ku rubuga ngurukana bumenyi losavyevu.fr. Duhere kuri iyi nkuru ivuga ibiharuro vyitwa ko bitera imikoshi bivanye n'ibihugu. Igiharuro 13 kuva na kera icyo giharuro bacitirira gutera ubwoba hamwe n'umukoshi. Hakaba ari n'izina ryashyizweho ariyo Triskaidekafobi, izina ryitirirwa uko gutinya icyo giharuro 13. Amamuko yo gutinya icyo giharuro 13 ava mu madini y'Ukristo. Aho rero bafatira ku ntumwa 12 wongeye ko Yesu Kristu bose baca baba 13. Ku munsi bicarana ubwa nyuma bari 12, ubwira 13 ariwe Yuda ngo yaje mu nyuma. Bukeye ku munsi wa gatanu niho uyo Yuda yaje ubwa 13 yaciye agurisha Yesu. Hariho n'ibindi byinshi mukahise vyerekana ko icyo giharuro 13 gitera umukoshi. Ibiranga misi arivyo calendrier mu rurimi rw'Igifaransa byakoreshwa kera n'imiryango y'abamaya n'aba Azteke. Ivyo biranga misi izo calendrier buri kwezi kwari kugizwe n'imisi 13. Ubwo bwoko bwose bukaba bwarahonye burazimangana mu bitero byagizwe n'igihugu cya Espagne hari mu kinyana cya 16. Ikango no mu rukino rw'amakarata bita taho, ikarata igira 13 ngo icyafye ko igikankara cy'umuntu ariyo skelete mu rurimi rw'Igifaransa, ngo icyo gikankara gicafye ko kikaba kiriko kivako amagufa. Bafatiye kuri ibyo duhejeje kushikiriza no ku bindi byinshi tutavuze, ibihugu byinshi byaciye bifata ku icyo gitigiri aricyo giharuro 13 gitera imikoshi n'ubu bakabigenderako. Uturorero ntitubuze. Abakunda gufata ingendo mu ndege buramaze kubona yuko atamurongo imwe bitaranje mu ndege ugira 13 ubaho, eka n'intebe igira 13 ngo ntibaho mu ndege nyinshi. Mu magorofa ngo nta gorofa igira 13 bashira kuri kimwe kiduza abantu bita ascenseur. Mu mahoteli aribwo buraro usanga henshi atacumba kigira 13 kibaho. Aho tutavuze mu mabarabara amwe amwe yo mu bihugu byinshi usanga atabarabara rya 13 ribaho. Naho mwumvise yuko igiharuro 13 gifatwa nk'igitero umukoshi mu bihugu bitari bike, ariko mu gihugu cy'Ubuyapani hoho si uko bimeze. Igiharuro 4 nicyo gitero umukoshi. Ibyo navyo ngo nuko icyo giharuro 4 mu rurimi rw'Igiyapani bavuga shi, iyo shi nayo ikaba yandikwa cyo kimwe kandi ikavugwa cyo kimwe n'irindi jambo shi risigura urupfu muri icyo gihugu cy'Ubuyapani. Abamaze kujya muri icyo gihugu cy'Ubuyapani aricyo Japon mu rurimi rw'Igifaransa, mwarabonye ko atagorofa canke ibibanza biriko inimero 4, bava kuri 3 bagaca basimbira kuri 5. Indwara y'akaranda yitwa gripe espagnole mu mwaka w'1918 ngo yarishe abantu benshi cyane mu mezi 6 gusumba bishwe na sida mu myaka 24. Iyo ndwara gripe espagnole niyo ndwara igiharugwa kuri ya mbere mu yishe abantu benshi cyane gusumba izindi ndwara zose. Kuva mu mwaka w'1918 gushika mu mwaka w'1919, umwaka umwe gusa iyo ndwara yishe abantu bari hagati y'imiliyoni 50 n'imiliyoni 100 mu ndwi 24 ariyo mezi 6. Abo bantu bapfuye bakaba bangana ibice 3% by'abantu bose bari ku isi muri icyo gihe mu mwaka w'1918. Igitangaje ngo nuko iyo ndwara gripe espagnole yatikije abakiri bato benshi cyane. Igishimishije nacyo ngo nuko abahinga n'abashakashatsi mu by'amagara y'abantu baciye bayitorera umuti n'urucanco n'igogana n'ingoga mu kiringo kidashika n'umwaka. Naho biri uko gripe espagnole niyo ndwara gushika ubu izwi ko yishe abantu benshi ku isi kandi mu mwanya muto. Kutagira bagenzi birafise ingaruka ku magara y'umuntu gusumbya kunywa itabi yo mu bwoko bw'isigareti itabi 15 ku munsi. Icegeranyo cyo muri kaminuza ari University Brigham Young muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika amwe n'icegeranyo cyo muri Nouvelle Caledonie ivyo vyegeranyo byavuze ku bushakashatsi bwakozwe ko kutagira abagenzi kubinyakamwe bifise ingaruka mbi ku magara y'abantu na cyane cyane mu kugabanya imyaka aricyo kiringo cyo kubaho. Kutagira abagenzi bimeze nk'uko umuntu yonona ubuzima bwiwe mu kunywa cyangwa gusogota ipaki imwe y'itabi y'isigareti ku munsi ku munsi. Ibyo kandi byo kwigunga ukabinyakamwe utagira abagenzi bitera n'indwara yo kuvyibuha birenze urugero bita obesité mu rurimi rw'igifaransa, bigatera n'indwara yo kugutwa ntuvahuri urubwira icyo ukora cyangwa ahuza. Umukenyezi wa mbere azwi ko yonze n'uwo mu gihugu cy'u Burusiya. Uyo mukenyezi Valeria Levinity afite amamuko yo mu gihugu cy'u Burusiya, niwe azwi ko yonze cyane. Inyuma yaho atanguye kwisonzesha ku myaka 44, yari asigaye apima ibiro 25 byonyine. Ivyo navyo abahinga bakavuga yuko biri munsi y'ica kabiri cy'ibiro yategerezwa kuba afise bafatiye ku myaka n'uburebure bwiwe. Igitangaje nuko uyo mukenyezi Valeria Levitin yabandanije aronka ubutumwa bw'abandi bakenyezi bashaka kungana nk'uko asigaye ameze. Ngo benshi baramwisunga kugira ngo bagabanuke ibiro. Ikindi twabamenyesha nuko Valeria yubahutse gushyira habona ikimutuma agabanya ibiro afise, ngo ni indwara yagwaye yitwa anorexia. Agasaba abandi bakenyezi na cyane cyane abigeme kureka gukurikira ibyo akora mu kwisonzesha, kuko wewe ari kwagana urupfu. Valeria Levitin akaba yagwaye iyo ndwara anorexia yo kwisonzesha kuva mu buto bwiwe akiri umwigeme w'umuyabaga, bimwe bita adolescente mu rurimi rw'igifaransa. Cha Suede abanyeshure biga mu mashure yisumbuye ariyo secondaire baronka amafaranga angana n'amadolari 187 buri kwezi. Kaminuza nyinshi mu bihugu bitandukanye zirafise ingene zitunganya amafaranga ageneye agahembo k'abanyeshure bizo kaminuza, ariko amashure yisumbuye ariyo secondaire yo mu gihugu cha Suede afise uko tunganya ako gahembo bidahuye n'uko ahandi bikogwa. Mu bisanzwe abanyeshure biga amashure yisumbuye ariyo secondaire bo mu gihugu cya Suède bafise hagati y'imyaka 16 na 20 baronswa umwe wese amadolari 187 y'abanyamerika ku kwezi. Ni hafi amafaranga angana ibihumbi 467 n'amajyana 5 y'amafaranga y'amarundi. Ariko bigasaba ko ayo mafaranga aronka umwana yigenjeje neza mu ndero kandi atigeze asiba n'umunsi n'umwe muri uko kwezi. Mwaka w'ibihumbi 2017 abantu 8 bari batunze kurusha ubutunzi bufise igice cy'abantu baba ku isi. Nkuko abishikirizwa n'ishyirahamwe Oxfam ryo mu gihugu cy'Ubwongereza, abantu 8 batunze cyane ku isi, ubutunzi bwabo babushize hamwe ngo bwari hejuru gusumbya ubutunzi bw'ibice 50% bw'abantu baba ku isi mu mwaka w'ibihumbi 2017. Abo batunzi karuhariwe akaba ari Bill Gates wo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika, Amancio Ortega wo mu gihugu cya Espagne, Warren Buffett wo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika, Carlos Slim wo mu gihugu cya Mexique, hamwe na Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison na Michael Bloomberg bose bo muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Umwe mu bavugizi b'iryo shyirahamwe Oxfam yashyize ahabona icyo cyegeranyo igisata cyo mu Bufaransa ariwe Manon Aubry yavuze ati, "Duhuretwa mugina birababaje cyane kubona ubutunzi bungana uko bwose buri mu minwe y'inkehwa, kandi tuzi yuko umuntu umwe kuri 10 ku isi atunzwe n'amadolari ari munsi y'2 ku munsi." Abahungu n'abagabo buri munsi bamara iminota 43 bakayimara bariko baratamarira abakobwa n'abakenyezi 10 batandukanye ku mwaka. amatozwa yakozwe n'ishira hamwe Kodake mu mwaka w'2009 abagabo bamara hafi iminota 43 ku munsi bariko batamarira abakobwa n'abakenyezi 10 batandukanye babandi nabo bamara hafi iminsi 11 ku mwaka bakurikira inyuma abakobwa n'abakenyezi batandukanye bagereranije umwanya babikora ku munsi ku munsi ivyo biharuro bikaba vyavuye ku matoza bagize ku mwaka umwe abakenyezi nabo ngo bamara iminota 20 ku munsi bariko batamarira abagabo batandatu batandukanye Chuti namwe bakunzi ba Radio Inzamba gatega kawe ikiganiro bimenye ubimenyesha abandi twego turabashikiriza kigaruki yaha tukaba tubashimiye mwese mwaduteza amatwi
Cyari kiganiro bimenye ubimenyesha abandi kuri Radio Inzamba